iyi mumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 na 41.1, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@radio yacu voa.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidèle Niyongabo ayoboye ibiganiro by'iki gitondo. Urabaha ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo ku munsi wa gatanu yaragiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu igitega umugwa mukuru wa politiki. Mu vyo bashimikiye ko harimwo ikibazo cy'umutekano mu gihugu n'umubano w'u Burundi n'Uburayi n'u Burundi n'u Rwanda. Roje buri kaneza yarakurikiye ico kiganiro.
Naga cyerewe mu 1944 mu gutangura iki kiganiro cyo cyambere kubera yabanje kuja gushira amashurwe ku ntatemwa ya Pierre Nkurunziza gitangurije mu mateka ya president mu Burundi akaba namwita sekuru Evariste Ndayishimiye yafashe amasaha 2 uko vyari bitekanijwe. Mu bibazo bamenyesha makuru n'abanyagihugu bagarutse ko hari n'ibijanye n'umutekano maze imisi uhungabanywa mu ntara zitandukanye. Ndeye umugore yatabarwanya ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mpera z'ukwezi k'8 watanguje ibitero byo gukombora ubutegetsi bw'igikenye. Bwana Ndayishimiye asanga abitiranye ibyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe.
Igihugu kirafise imyugariro, kirugariye, kirakingiwe. Kutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Rero navuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyangwa wateye uwo muryango. Uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Tewe reka dufate akarorero, maze iminsi nzunguruka mu ijoro, n'ejo naduze mu ijoro. None bavuga ko wateye igihugu uti umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere wari guhera. Genda murabisaha na biriki goma murabisaha nashiki ibujumbo sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari. Ejo sinaduze mu ijoro sinacira mutsi kibira ngo niho bari.
Muri ino bitero harafashwa abantu batari munsi ya 64 mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati Bujumbura Rumonge Bururi na Makamba mu manuko buje burengero hamwe na Kayanza mu buraruko. Amu mashyamu yigenga yavuze ko hafashwa nini batavuga rimwe n'ubutegetsi abahoze mu gisirikare cya kera bagizwe hanini n'abatutsi hamwe n'urwaruka rwo mu bwo bwoko. Umukuru w'igihugu yabishuye
kandi umwene igihugu akingiye ikibabo umwicanyi nawe abari umwicanyiga. Abantu benshi ntabyo bazi. Naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate, mwebwe nyene mwamwagiyemo muri ubwo busuma mufatwamwo ko murabasuma mwese. Nciye nishura kuri umwe avuga ngo mbe ko hafatwa. Hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicanyi bwagenze gute, bakaraba bagasanga baracumbitsa. Leta irafite uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitsa ha, wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu. Leta iri kwiraperereza iri kwigira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo naka yafashe.
President Ndayishimiye yanagarutse ku itose karaje imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'umwe bwa Buraya, yemeje ko ibintu bitegerezwa gusubira ibuti.
Imigenderanire yatose kayi kubera umwe bwa Buraya twasanze bwari burimwo mu gutuma habitengbagazwa y'ubutegetsi mu Burundi, hanyuma bitwaje igikenye bibananiye bacira bavuga bati reka tubohera amaboko mu gongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo. Iminsi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano akavuga muti tuzo kwano kunukunuko ega hari amasezerano ngendegwa ko no vuga ati niwe mushinge naje amasezerano y'imigenderanire ku isi yose. Rero amasezerano ya Cotonou twe turazi uko ubu ikiringo cyayo cyaraheze, idushobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze, ahubwo ubu no gumbikana ingende tuja muri bishasha.
Ariko mise heze Claude Bucu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yemeje ko umuryango giye gukomeza ufasha ico gihugu.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement.
Gushikwa mu minsi ya vuba novuga gusanura ibarabara RN4 izotuma imigenderanire ishemeye hagati ya Bujumbura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya. Hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwajije umurembwe, aho ibikorwa bimaze iminsi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki y'isi yose. Ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa Buraya bwakoze, twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara, twongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180. Hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu. Muri iyi minsi niko ishize twitayeho cyane ibijanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba. Ni migambi itari mike ubumwe bwa Buraya bwahagurukiye gufashanya n'u Burundi, kandi twabiganiriye ko n'umushikiranganji wa mbere.
ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u Rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafite uruhara runini kugira ngo ivemo udutotsi
ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobekako ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibizo Rwanda iyo tuzifashe zihungiye Burundi tuca tuzusubiza birazwi kama twasubije na makungaro rera mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye bojya bosha gutora umuntu ubunyene biroroshe nibakore ibya kibantu ababanye ubunyene urabe ko
Uzu kizina janeva kana jidondola ko kumbuga ngura nyambaga Halikina tagarutse ko waliko ya bugia lakuru hivi hugu Vigizeo ni munama ya bose ya minongi ndibu nagatanu kuru yu wakane Ukuligi hugu chiwe kurutonde ya rugubi suzu mga nakana makaoni Yukarijo maronu mutekan Murugwandi kwa yasomye ijuja Amerika alifitia kopi ya gizati Uburundi buli kurutonde rwako kanama kubeli ingi ingozaga kanda mizo zifatia kunyungu za politika zivi hugu imwe za rutura Eloge ulikaneza ijuja Amerika
Urakoze Eloge Mu Rwanda ikigari sentare nkuru ya Nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya Paul Rusesabagina kwifungwa n'ifungurwa ryiwe haheze indwi sentare y'intango ya Kicukiro itegetse kwa fungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe enquête zikibandanye we n'abanyamategeko bamwunganira bavuga ko itari bifitiye ububasha kuko Rusesabagina atari mu Nyarwanda Asumta Kaboyi yari muri sentare nkuru ya Nyarugenge
Mugiye cy'asatatu zibiri minota mike nibwo bwana Paul Rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu Rwanda kuko nyuma yaho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Kurukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nyengero zarwo saa 3 zuzuye nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa Rusesabagina n'abunganizi Rusesabagina hawe ijambo yahisabwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuraga mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byiza avuriwe mu Bubiligi Rusesabagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira Maitre Rugaza David umwe mu bunganira Rusesabagina yasobanurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we yumvikanisha ko Rusesabagina atari umunyarwanda umucamanza yasabye kwinginga usobanurwa neza maze Rusesabagina ahabwa umwanya ngo abyivugire Rusesabagina yavuze ko mwaka w'1996 yagiye mu gihugu cy'Ububiligi icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye mu magambo yagize ati icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu nari imfubyi ya Roni nyuma y'imyaka 3 ngo Ububiligi bwaje kumufata bumugira umwana wabwo Rusesabagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka Maitre Rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'1999 nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri kuko wafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu agifite Maitre Rugaza yashimangiye ko Rusesabagina ubwo yafataga ibyangombwa bya Roni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari umubiligi Maitre Nyembo Emerine nawe wunganira Rusesabagina yabwira urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe ndetse ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30 uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza Maitre Nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ariko akabazwa nyuma y'iminsi 2 kwa 30 z'ukwezi kwa 8 Maitre Nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo igaragaza ko yakozwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 akomeza agira ati ubundi uko mbyizera iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha Rusesabagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho maze mu ijwi rye ati nge nafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 isa 11 za mu gitondo icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere mu masaha ine z'icyumweru gikurikiyeho ati ese ibyo birasanzwe Maitre Rugaza David yasubiranye ijambo ashimangira ko kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'abatuye aho yaguze ikibanza mu karere ka Gasabo. Uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rufunga Rusesa bagina iminsi 30, agaragaza inenge ziri muri izo ngingo. Ku cyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo, Maitre Rugaza David yavuze ko urukiko rwa mbere rusa naho rwahamije Rusesa bagina icyaha ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na Nsabimana Karisti uzwi nka Sankara, mu gihe ubwo buhamya Rusesa bagira atigeze abubona. Ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, Maitre Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesa bagina rushingiye ku biganiro bya Radio Ubumwe ikorera kuri internete. Rusesa bagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'i radio ari ukumusagarira ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa Esperance, ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yabakekwaho. Umucamanza yabajije Rusesa bagina ihuriro rye na Radio Ubumwe. Rusesa bagina yasubije ko umunsi ya mbere ariwe wahembaga uwo Esperance ariko atazi igihe yamaze amuhemba. Umucamanza yabajije kandi Rusesa bagina imikorere ya FRN n'ishingwa ryayo, asubiza muri aya magambo: nkuko nabivuze, FRN ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na Leta y'u Rwanda ko hari impunzi zibagiranye zateshejwe gaciro ziba mu nkambi ya za Zambia, Malawi, ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane. Ntabwo umugambi wa FRN wari iterabwoba, ahubwo kwari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare. Ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na Rusesa bagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo Rusesa bagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva Rusesa bagina yagera mu Rwanda, inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe ko aho afungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali hari abaganga, kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu. Busubiza ku byavuzwe na Rusesa bagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda, umushinjacyaha yavuze ko Rusesa bagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe Rusesa bagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda, kuko yashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa. Ku bijyanye n'ibazwa rye bivuga ko bitubahirije amategeko, umushinjacyaha yashimangiye ko Rusesa bagina yafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8, ashyikirizwa ubugenzacyaha ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9, ashyikirizwa urukiko ku itariki ya 11 z'uko kwezi. Ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko. Nyuma yo kumva ubwiregure bw'impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika iburanisha, atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa gatanu w'icyumweru gitaha. Ubushinjacyaha burega Rusesa bagina ibyaha 13 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mwandaje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubashikirize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu ijoro ryakeye u Rwanda rwise izina abana b'ingagi 24. Umuhango wabereye ku ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiye uyu muhango.
Kuri uyu munsi turita abana b'ingagi 24 baturuka mu miryango 12, harimo Agashya, Amahoro.
Gana Prosper Wingeru, umuyobozi wa Pariki Nasionali y'Ibirunga, aragaruka ku rutonde rw'amazina y'abana b'ingagi yahawe amazina mu muhango ngarukamwaka wo kwitiza abana b'ingagi. Ni umuhango usanzwe waberaga mu Kinigi mu Karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda, kandi ukitabirirwa n'imbaga y'abaturutse impande zitandukanye z'isi. Ariko kubera icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi, byose byarahindutse. Uyu muhango kwitizina watambutse kuri televiziyo y'igihugu saa 3 z'ijoro byabonekaga ko ari amajwi n'amashusho byafashwe mbere byegeranyirizwa hamwe bitambutswa kuri televiziyo. Mbere iki cyorezo COVID-19 kwitizina abana b'ingagi byakorwaga cyane n'abantu bakomeye babaga batoranijwe barimo n'ibyamamare ku isi mu nzego zitandukanye. Ariko kuri iyi nshuro ya 16 byakozwe cyane n'abashinzwe kwita ku buzima bw'ingagi umunsi ku wundi.
Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pablo. Uwo mwana nyina akaba yitwa Isangano, izina namwise akaba yitwa Wacu.
Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuri uyu muhango avuga ko wateje imbere abatuye akarere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru muri rusange, ahereye ku bashoramari bamaze kubaka amahoteli asaga 70 yakira ba mukerarugendo.
Amahoteli kandi yatanze imirimo inyuranye kandi akaba banyayo bafasha n'abaturage mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB narwo buri mwaka rugenda amafaranga rusaranganye n'abaturage baturanye na parike. Uyu mwaka nyirizina bakaba barashoboye gutera inkunga imishinga igera kuri 35 harimo 20 y'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi ayo mafaranga yagiye asaranganywa n'abaturage batuye mu ntara baturanye n'ibirunga, yagiye akora ibikorwa binyuranye harimo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo binyuranye biteza imbere abaturage bikaba byarabafashije kuva mu bukene. Nubwo inzira ikiri ndende ariko turishimira imaze kugerwaho.
Urwego rw'igihugu rw'iterambere rufite mu nshingano ubukerarugendo kuri iyi nshuro ruravuga ko uyu muhango utatakaje umwimerere wahoranye, rushima ko ari byiza ko benshi mu bise amazina abana b'ingagi ari abazihora hafi umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande ntawabura kwemeza ko ari igihombo gikomeye cyatejwe n'icyorezo COVID-19, kuko uhereye ku bikomerezwa byitabiraga uyu muhango hari amadevize basigaga mu gihugu bitandukanye n'indi myaka kuri iyi nshuro. Kandi urwego rw'igihugu rw'iterambere ntirwigeze rugaruka ku musaruro wavuye mu bukerarugendo. Icyakora mu myaka yashize hajyaga hatangazwa miliyoni zibarirwa muri 400 z'amadolari yabaga yinjijwe n'ubukerarugendo. Kuri uyu muhango wo kwitizina abana b'ingagi, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko nubwo COVID-19 yagize ingaruka, amarembo agifunguye kubasura u Rwanda, akanashishikariza abaturarwanda gukomeza guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu.
After brief pause due to the COVID pandemic,
ati nyuma y'icyorezo COVID-19 amarembo y'u Rwanda arafunguye kubarusura. Tuzashimishwa no kubona imiryango y'Abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda benshi babyaza umusaruro amahirwe yo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ndizera ko ibyo bizakoza kuko abashyitsi bacu b'abanyamahanga bazagenda baza hano bareba ibyiza bitatse igihugu cyacu. Kuri buri wese ugira uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'urwego rw'ubukerarugendo, ndagira nti mwarakoze kandi mukomeze uwo murimo mwiza.
And keep up the good work.
Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo u Rwanda rwagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza, ikajya yamamaza u Rwanda mu mugambi wo gukurura abakerarugendo muri gahunda ya Visit Rwanda. N'amasezerano yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amapaundi, ni ukuvuga asaga miliyari 30 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni nacyo kimwe n'andi masezerano u Rwanda rwasinyanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Perezida Kagame mu ijambo rye by'umwihariko yashimye ikipe ya Arsenal, avuga ko ari umufatanyabikorwa ukomeye utuma ibikorwa by'ubukerarugendo mu Rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu Parike Nasiyonali y'Ibirunga ibarurwamo ingagi zigera muri 360 zibarirwa mu miryango 21. Kuri iyi nshuro hiswe amazina abana b'ingagi 24 bavutse hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 n'ukwa karindwi uyu mwaka. Mbere icyorezo COVID-19 ibiciro byo gusura ingagi byari ku madorari 1500 ku munyarwanda n'umunyamahanga. Muri ibi bihe ibiciro ku munyarwanda nta madorari 200, mu gihe umunyamahanga ari amadorari 500. Ehwagira ubusabe ry'Amerika i Kigali.
Icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baraye bahungutse bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama bataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba kureba uko basezera ku Rwanda.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Patrice Spontane, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamwemene kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
impamvu numva nishimye kuba amahoro yarabonetse nkaca nta waba uri kitakaza wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye amasambu nawo banzanye kandi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibiba ari sawa kubera n'ubu uru ruhande rumvuga turatura
nditahiye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Uburundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi
yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu
nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze ubungiye muri commune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba baragetse ku iterambere nawe utera usubiye ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha cyewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni gice kigira gatatu c'impunzi zitawukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutawukanwa bakaba barenga igihumbi n'amajana atanu ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashigwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe yasere guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe yasere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badasanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
Ndanezerewe kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kuvaza barakize mugabona kungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu wanarengwajeje nsubire mu bana nabasize bonyine hehe naye ndabakumbuye meza atandatu zimeje hehe nsubire ndabo two mu rugo
numva ninezerewe nye ndanezerewe cyane nyene njye yaciye kinini naje mu kw'icyenda itari kenge ariko nafite ijyana yo kundakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyiganye ko nasaba gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 aba bobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa ruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Clavenu Nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika
mu Burundi ishyirahamwe Atrabu ry'abatwara abantu mu mujyi wa Bujumbura rivuga ko akazi kabo gafite ingorane nyinshi bigatuma abagenzi bakererwa ku kazi kabo ni inkuru mwateguriye n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Yatungimana uri Kigali mu Rwanda
amabarabara mato mato kandi yuzuyemo ibinogo niyo ntambamye ya mbere ishikirizwa n'abanyagisagara cy'ubutunzi Bujumbura unakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bimugora gutonda kugihe ku kazi
muri iyi minsi cyane ibintu bijyanye no kwiyunguruza mbona kujya ahanya amabisi hari ngaha ntashobora gukwira abantu bahari kuko kenshi nko ku mugorobana cyane cyane birashika ugasanga turatonze umurongo muremure cyane ku buryo n'ahantu waba warugiye usanga wakerewe kubera izo bisi zitabakwiye bisaba kurindira zijya zagiye zikabanza guhindukira zigatwara abandi ku buryo nawe utegezwa gushikira rero barakwiye kuraba bakagwiza amabisi na cyane cyane ajya amakwasitera atwara abantu benshi akagwira kugira ngo twebwe abantu biyunguruza tubone kugira ku mwanya ya mirongo turahe ko yogabanuka ingaruka mbi ziraba ku bantu nkaba twebwe twiyunguruzanye ni nyinshi cyane kuko ushobora kuba udafise ahantu ushobora kuba wose indaro usanguraye mu ibarabara ushobora no gucagirira ingorane
naho wa mbere abona ubunini n'ubuto bw'amabarabara mu gisagara cya Bujumbura hari abandi bafise iyindi siguro iyo nayo n'ubwinshi bw'abantu mwishyirahamwe ry'abunguruza abantu muri rusange Atrabu baremeza ko igisata cyo kunguruza abantu cyugarijwe n'ingorane nyinshi Charles Ntirampeba ajijwe kumenyesha makuru mwishyirahamwe Atrabu yemeza ibishikirizwa n'abanyunguruza bakoresheje amabisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura
ugiye kuraba uko igisata cifashe ukaraba aho dukorera n'ibyo dukoresha n'ibisabwa byose no vuga neza yuko bitifashe neza ibyo rero ibikuru bikuru bituma ibintu bitifata neza nk'uko namwe mubibona iki gisata ni gisata ngahi wacu kidakora cyo kimwe nuko ahandi bigenda ko ugiye kuraba itike yo kwiyunguruza ugaheza ukayigereranya n'ibindi bintu bikenerwa kugira dushore kurangura uyu mwuga aho ndavuga ibiciro by'imiduga imiduga myinshi ngaha no vuga yuko ishaje mbere bikanagorana kwisubiriza hambavu yivyo hakaba hariho ibindi byankenerwa byategerezwa kufasha kugira igisata kigende neza birimo inyubako zikenerwa nk'amabarabara birya bituro bito bito imodoka zihagaramo ama rebus bituro binini binini canke hamwe imodoka ari zikatira amagari rutiere ama terminali n'ibindi byose bitaboneka ngaha mu gihugu iwacu ivyo rero nivyo bintu nyamukuru abiyunguruza mu buryo bwa rusangi byifashe ngaha mu gihugu cyacu
ubushikiranganje bujejwe inyubako abuvuga ko utareza amaboko mu bijanye no gusanura amabarabara yabaye mu gisagara hagati canke mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umuvugizi w'ubwo bushikiranganje arahumuriza abiyunguruza bakoresheje amabisi rusange bavuga ko bacegwa gukazi kubera ibinogo byuzuye mu mabarabara ibituma urugendo ruba rurerure Jeanne Mukenguruka n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako
iramenyesha yuko aho hose mubona ibinogo cyane hatameze neza ubushikiranganje buhise umutsirikanyi kandi aho hose burahanzi icyo gituma tudatura kugenda buhoro buhoro uko uburyo wabubonetse mu minsi iri imbere hazokorwa niyo mvuga ngo tuzokora ejo canke hirya y'ejo tuzokora tubanje kubona uburyo ko buhari naho hanzi two turakora ko harangiye ariko noremesha ara yuko ubushikiranganje buri fite ku mutima ndetse na meri ya Bujumbura iradufasha muri izo bikorwa bimwe bimwe cyane cyane twisunga ineza y'abene gihugu kuko tubona yuko hashobora kuba amaaccident cyanke amasanganya yoshobora kuba akorera ibyo binogo biba bihari
ibyo biruko mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko yifuza ko mwaka wa 2045 igisagara cya Bujumbura kizaba gifite ishusho nziza amabisi ya kijambere yunguruza abantu inyubakwa nziza harimo n'amabarabara meza kandi yagutse Yes, Bobo, peace, beauty, Nikado.
America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije. Nakibateguriye kandi nyibagejejeho fatanyije na Mukbile ya Barol buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mukanya gatoyi cyane, igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki.